Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Burundi abagize leta basoje umwiherero w'iminsi itatu umugwa mukuru wa politike Gitega barabiye hamwe ivyo leta yategereza gukora itakoze.
Ibi rero tubigize mu ntumbero kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi.
Uyo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asoza uwo mwiherero. Mu Burundi kandi ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo rivuga ko ari abantu banyuruzwa, ababura irengero n'ababorezwa igufa biyongereye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Imigwi 9 igwanya leta ya Ethiopia yagize urunani mu ntumbero yo gutuma haba ikiringo fata kibanza cha politike muri Ethiopia. Abantu bitwaje ibigwanisho bisha abasirikare bagera kuri 15 mu gitero bakoze ku kirindiro cy'igisirikare mu bumanuko ushira uburengero bwa Niger. Kwego uburenganzira bwa muntu gushyira hamwe muza makungu ONU rukora ni Geneva mu Swiss ku kibazo cha kudeta yo muri Sudan. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Imigwi 9 igwanya leta ya Ethiopia yagize urunani mu ntumbero gutuma haba ikiringo fata kibanza cha politike mu gihugu. Iyo ngingo yatangajwe no munsi kuwa gatanu ntiyoroheye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed muri iki gihe inteko zigwanya ubutegetsi bwiwe zisagirije umugwa mukuru Addis Abeba. Iyo mirwi itangaza ko ishizeho urwo runani kugira ihagarike ingaruka mbi z'intwaro ya Abiy Ahmed ku banyagihugu bo muri Ethiopia. Nyinshi muri iyo migwi irafise abagwanyi naho bidatomoye ko yose bafise. Bitegekanijwe ko ayo masezerano ategwa kwigikumu i Washington kumuhingamo uno munsi kwa gatanu. Ugo runani gwitwa United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces rurimwo umuhari Tigray Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo umaze umwaka ugwanya leta ya Abiy Ahmed mu ngwano yahitanye abantu 2,000,000 ikanakura muzabo abandi barenga imiliyoni 2. Iyi ndirimwo ni Oromo Liberation Army OLA na Agao Democratic Movement ADM. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika no mu burengero bw'isi basabye ko haba amasezerano yo guhagarika iyo ngwano bidatevye. Abantu bitwaje ibigwanisho bishe abasirikare bagera kuri 15 mu gitero bakoze ku kirindiro cy'igisirikare mu bumanuko bushira uburengero bwa Niger ni gice intagondwa z'abayisilamu zikoreramo. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa gatanu n'abategetsi b'igihugu hamwe n'abajejwe umutekano. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye ikirindiro cy'igisirikare kiri mu mihana y'ahitwa Anzuru hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali ku muhingamo wo ku munsi wa kane. Amadu Haruna Mayiga ari mu mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ujejwe gukurikirana intambara zibera mu karere k'umumanuko bushira uburengero bw'igihugu avuga ko kubera inguvu z'abakora iterabwoba abasirikare bavuye kuri icyo kirindiro baja ku kindi kiri hafi ya. Amenyesha ko abasirikare bari hagati ya 10 na 15 bahasize ubuzima mu gihe abandi 15 irengero ryabo ritazwi. Gushika ubu nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze ico gitero. Yamara umugwi ukorana na leta ya Kiislam warishe abasivili 2,000,000 mu gitero wakoze muri ico gice nyene muri uyu mwaka. Ico gitero kibaye iminsi 2 nyuma yuko abantu 69 bishwe mu kindi gice kiri hafi y'urubibe na Mali. Imigwi yitwaje ibigwanisho yarongereje ibitero muri Niger, Mali na Burkina Faso mu myaka ya vuba.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Ugwego gw'uburenganzira bwa muntu gushyira hamwe muza makungu ONU rukoraniye i Geneva mu Buswisi ku kibazo cha kudeta yo muri Sudani. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Afungura inama komiseri mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Madame Michelle Bachelet yatangaje ko kugeza ubu abasirikare bamaze kwica abaturage 13 no gukomeretsa abandi barenga 300 i Khartoum kuva bamaze kwigarurira ubutegetsi ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize. Bachelet yavuze ko ahangayikishijwe n'abantu batabarika batabwa muri yombi n'abazimira barimo impirimbanyi za societe civile abanyapolitiki n'abanyamakuru. Yasabye abasirikare akomeje kurekeraho gukoresha ingufu no gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili kugira ngo Sudani ibashe gusubira mu nzira y'amategeko n'impinduramatwara. Muri iyi nama, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage na Norvège batanze umushinga w'umwanzuro umwe bahuriyeho basaba ko Inteko y'Uburenganzira bwa Muntu y'Umuryango w'Abibumbye ishyiraho intumwa yihariye yo gukurikirana ibya Sudani. Iyi nama ibaye Umuryango w'Abibumbye ukemera ambasaderi wa guverinoma ya Sudani abasirikare bahiritse. Niwe uyihagarariyemo igihugu cye, nta ntumwa abasirikare bari ku butegetsi i Khartoum bayoherejemo.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook ku kibanza cyacu cya interineti aricyo web3@ radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo rivuga ko hari abantu banyuruzwa, abirengero ryabo ritazwi n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu. Eroje wiri kaneza niyo nkuru dufite yari Nairobi muri Kenya.
Ishyirahamwe DHBR rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa. Muri aya meza hezeho rivuga ko vyabaye akabarore. Yemeza ko abantu 100 bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icyenda, nyuma yaho ibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene DHBR rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Mbega none bande babakorerwa kwa totezo wabo bahinga bavuga. Karinate Zakiyana, umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika, yacishwe ijwi rya Amerika.
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
Imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka Senere. Akenshi bahagarikwa atamategeka akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya.
Emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
Tertakene meza kucegeranyo basohoye atari yororo, asigura ko cyafasha amezi menshi kandi bacicariye.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Twaronse byabona bitubwira ibyabaye, harimo aberekewe n'amabi, abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo, kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane kubabarizwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi, abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura cicaro cipereza. Abakozi bigendereza ntacho batakoze kugira ngo babakuremo makuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bapfi ibyo bavuze kugira gusa uko abarezi igufa bihagarare. Niko yongera ko ariko je hakizimana mukuru cy'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona. Afata abahinga nk'ibikoresho
be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Ibitwebwe twisunze ibyagiye birasabwa n'amashyamuzo makungu atari mu gihugu berekana ko umenye iby'agatakazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari inkingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize igisho ku Burundi.
Karnate Zakiyana asanga mukuru wa Falcon F yarengeye akarimba bakoze iyi raporo. Abantu bari kurengero no mu rw'igihugu sende hajejejwe agateka akazi na muntu urabazi. 60 vinyi ni muraba urongoye ariko yemeza ko atora bamwe bamwe.
Iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabuvwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye, ni muri izo ariho muri ankete duheruka kugira hari abantu bashika kuri batatu canke bane tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimije.
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'uku cyenda mu nama inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta New York muri ONU yajyashimangiye ku gihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste.
Dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata cya ONU cy'agateka ka zina muntu ngo bagire umwihwe dudahengamye kutwigoro tw'u Burundi n'ukuduha agaciro kabereye inyifato yose yo gukumira u Burundi babushira kimigwi idasanzwe mu by'agateka ka zina muntu nta kivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka ka zina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Impinduka na Tetzake nazemeza ibidahagije kuri we.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée.
Président Rabandanya ntasiba gusezerana guhindura ibintu n'ubutungana, ariko ivyo biherera ku karimi karesha gusa. Hari cobo kinini hagati y'ukuri n'izasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko ababarezwa igufa n'ababuri gurengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza. Kunshuro ya mbere irishyirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure y'urwaruka rwa CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake. Naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza, inama ya ONU ijeje wataye akazi na muntu iherutse gufata umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 usubirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo. Atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye, n'ibihano byari byafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa. Ikindi kiringo cyateye impari cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015, Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Mbere hari abahinga babwereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe bya none. Eroje Urika neza, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi abagize leta basoje umwiherero w'iminsi itatu ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umwiherero wateguwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngendegwa ko mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko byasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe.
Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana, ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose nko gufasha nk'abakukuruke kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru, canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi rwego nshingwabikorwa rwa leta rutegereza gukora bijanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashure, mu nyigisho, ibijanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye.
Abakurikirana hagufi ibikorwa vya leta cane cane mu gisata c'ubutunzi no kugwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta mwishirame ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Fyiri aritwara yabwijwe rya Amerika kw'ico gikorwa cari caratevye. Profitiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireze ijisho kurusha handi.
Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona, tubona abantu biba igihugu mu vyukuri, twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari cyo bubabaza. Ingingo ya kabiri ningingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza none munsi ntibiraba, ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha makuru, go kugurura ibimenyesha makuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique, Radio Banyamerika.
Umukuru w'igihugu ndayishimiye arahumuriza abagwanya biturire kwico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze ku isi
kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho byinshi biba bikenewe, tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusange. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa, kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi, ubuhinga, ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane.
Aha Gabriel Fyiri aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikwe ko
turavye mu by'ubutunzi. Hari ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ivyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo cy'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda, bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi. Hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona bashubijwe mu bibanza.
Abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu. N'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020. Uwo mwiherero w'iminsi itatu urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera Gitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, bamwe mu bakize indwara ya COVID-19 mu gisagara cha Gitega bahamagarira abatarayandura kuyirinda. Bavuga ko iyo ndwara ibabaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayishikirizwa na Desire Atongimana.
Bamwe muri aba bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira, bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Burundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ico kiza. Umugwaro kamenyesha ko abafata minenegwe ico kiza ko kibabaza cyane, akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura.
Byukuri abantu benshi bibaza ko COVID atayiriho cyangwa bibaza ko yoba yaraheze. Umenga ntacyo bibabwiye, ibyo kuramukanya, ibyo kugwana mu nda, ivyo gusomana, ivyo kudakaraba. Vyukuri hariho benshi menya ntacyo bibabwiye. Jewe icyo nobahanura, icyo nobabwira nuko bamenya yuko ikiza cya COVID-19 kibabaza cyane. Jero icyo nohanura abarundi bene wacu nuko bakwiye kumenya yuko ikiza cya COVID kihari kandi kibabaza, kandi bakwiye kucirinda, kuko kucirinda birashoboka cyane.
hampande yuko babaza ku buryo bw'umubiri uwo mugwaru kamenyesha kandi ko icyo kiza kibabaza bitutse kukuntu umuryango ufise umugwayi winubwa mu kibano aho ababonye biruka bakabahungira kure
no mu buryo bw'imero psychology kubonye abantu bariko barakwinuba ukabona abantu bariko barakwigirwa inyuma birababaza cyane mu buryo bw'imero kandi kikongera kikaba kiriho kirakubabaza no mu buryo bw'umubiri abantu bamaze kumva ko uwagwaye icyo kiza cya covid burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka gukina n'abandi barababuza birababaje cyane gose
uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona nawe nyene mu nyuma gakira avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimo imico y'abarundi aho bibaza ko umuntu utamuramukije abari kumwinuba uwo mukenyezi akemeza ko nawe ubwiwe yagerageje kwankakura mukanya akiva mu kato ariko mu kibano bakabibona nko kwishima
abarundi kweri je simbona ko ari nyifato nyene yo kugwanya icyo kiza keshi abarundi turi cacara kuko ko musanga atoguma toramukanya beshi turagenda tatufuka munwa ugasanga torakoraniye ahantu hari abantu benshi bagetse biki imana nyene yo kugumitwirinze kuko icyo gihe naje ntivayo ntigirwara ugasanga keshi nguma nambaye agafuka munwa aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya nkabona nkababwira nka canguma nabage nti corona reka ni umuntu twaramukanya urumva rero retse kumuramutsa cyangwa ibiki uzawumva atanguye uzaravuga amajambo atari meza yuko umwinovye ukamubwira itereka naragwaye ati none waragwaye ntiwakize urumva sinzi rero ni ibintu biri mu mitwe yacu
uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha avuga ko inyuma yaho ibipimo byo kwa muganga byerekanye ko yakize uwo mugera byamugoye gusubira ku kazi kiwe yibaza ko bazomwino basubiye ku mirimo ariko akemeza ko ageze kwazi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba
makwera sanswe nkora akazi kubwikisha nige natanguye gatoyi numva umenga ntabyumva kunge nabana bahava banyakira ne nasubirayo kindi boka kwica gihe naciye mara n'indindwi muhira ama muganda bona nireka ngende yo ngiye yo kubera bari baduhaye nagapapuro kerekana ko ari negative tuze tutereka abantu umva nyene nkababwira abandi gucyo onye naragiye nza ndabibabwira n'abana barambaza ndababwira nti jemeze neza je narakize nta nakimwe ngi akanaga papuro ndafise amaye cyabirahera gucyo
kubga karixte inkuru nziza wo mwishiramwe mpuza makungu gitabijanye n'akazi Organisation Internationale du Travail asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose haba mu bigenga no mu bwa leta muri bino bihe vy'icyo kiza kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi Calixte Nkuru nziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha kuko akazi kaheza kagakogwa nabi nabi
umukoresha ashizeho izo ngingo zikwiye ku kazi muri iki gihe kidasanzwe cha covid iyo miguhe zigafasha gushira mu ngero mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo kugwanya icyo kiza nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho hagashigwaho n'umugambi wo kugwanya no kurinda amasanganya ku kazi bifise akunko kenshi haba ku bakoresha no ku bakozi ubwabo
ibiharuro biva mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha ibijyanye n'akazi ku isi yerekana ko Afrika kuva mu mwaka w'2020 abantu barenga miliyoni 200 ari bamaze gutakaza akazi kubera ikiza cha virusi ya corona.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikigo rurangiranwa mu mbuga ngurukana bumenyi Facebook cyo muri Amerika gihanganye n'ibirego byo kurenga ku mabwirizwa agenga uko gikora inyuma yaho umwe mu bahoze ari abakozi bacu ashiri hanze amapage abarizwa mu bihumbi inyandiko zacu. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Hannes aragaruka kuri bimwe bikuru bikuru biri muri izo nyandiko zibanga za Facebook zashizwe ku mugaragaro. Ni inkuru mwumva mu ijwi rya mgenzi wacu Temistocle Mutijima.
Nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa Facebook, Frances Haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri 17 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe kwacyo kubirebana n'ibikubiye muri izo nyandiko. Inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa 10 zigaragaza Facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi burwango n'ibinyoma. Izo nyandiko zigaragaza ko Facebook by'umwihariko yananiwe gushyiraho uburyo bwo kugenzura imvugo zibi burwango, izisebanya n'ibinyoma zikoreshwa n'abakiriya bayo bari muri bimwe mu bihugu birimo n'ibyo Facebook ubwayo yanzuye ko biri mu kaga kenshi ko kugarizwa n'ingaruka zabene iyo mikoreshereze mibi y'uru rubuga. Mu byizo nyandiko zivuga ko Facebook yananiwe gukora kandi harimo gushyiraho porogaramu z'ubutasi zikora neza no kugira umubare uhagije w'abakozi bakurikirana kandi bazi indimi nyinshi muzikoreshwa n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga. Uretse abanyamakuru, Bwana Haugen izi nyandiko yanazishyikirije Komisiyo ya Amerika ishinzwe umutekano n'ubutwererane hamwe n'Inteko Nshingamategeko ya Amerika. Yanatanze ubuhamya imbere y'abagize Komisiyo y'Ubucuruzi muri Sena no mu Nteko Nshingamategeko y'Ubwongereza. Haugen akaba yarakoresheje telefone ye ngendanwa mu gufata izo nyandiko. Izi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ubusanzwe urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Imibare y'ibarura iki kigo cyikoreye ubwacyo mu mpera z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka igaragaza ko kugeza icyo gihe uru rubuga rwari rufite abarukoresha bagera kuri miliyari 2 na miliyoni zisaga 700. Ni ukuvuga hafi umuturage umwe muri batatu ku isi, hakiyongeraho ko iki kigo ari nacyo kigenzura izindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Instagram. Icyakora mu guhakana iby'iki kigo gishinjwa, umuvugizi wa Facebook Bwana Mavis Jones mu nyandiko ye yavuze ko icyo kigo kirimo gukora ibishoboka mu guhagarika imikoreshereze mibi y'imbuga zacyo mu bice bigaragara ko bishobora kuvukamo amakimbirane, kandi gifite abakozi bavuga indimi mu buryo bwa kavukire bagenzura ibitangarizwa kuri urwo rubuga mu ndimi zigera kuri 70. Kuwa mbere w'iki cyumweru mu nama y'abanyamigabane ya buri gihembwe yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, Bwana Mark Zuckerberg washinze Facebook yavuze ko iki kigo gihanganye n'ingufu z'akagambane k'abashaka gukoresha izo nyandiko mu kugisiga icyasha.
Njuti muduteza amatwi ahaniyo dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri micro mari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ndabaseze ndabifuriza ibihe byiza.
Yabaye mbizo chachu Hugutangi jambo Kuwanya juguyo Yabai Isu mbizo chachu